Muteza matwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika mu Burundi muratwumvira kuri metero 19 na metero 22 naho mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Inshuti zacu mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Abarundi 50 bahungiye muri Kivu y'Epfo muri uku kwezi kwa munani bavuye mu ntara za Cibitoke, Bubanza na Kayanza.
Nanje umugande bamutwaye kuri icyo nyine twawe Bujumbura, twibukira mu Cibitoke bacha musanga bashobora mutwara, sinigeze menya ngo baramwishe, sinamenye ikintu na kimwe, nanje bakuraho baza kundondera.
Uyu ni umwe muri aba barundi bahunze muri uku kwezi rero, asobanura impamvu zatumye atibye. Naho ibururi abantu 12 batawe muri yombi ejo ku cyumweru, bararegwa gukora inama itemewe. Nkuko rero maze kubibabwira, abantu 12 barimo abacamanza 2 bafungiye muri kasho ya polisi mu murwa mukuru w'intara ya Bururi kuva ejo ku cyumweru, bararegwa gukora inama itemewe. Mugenzi wacu Eloge Wilika neza uri mu biro by'ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya arakurikirana iyi nkuru.
Bose uko ari 12 bafatiwe mu bunywero ibuta muri zone Muzenga, komine n'intara ya Bururi mu manuko bw'u Burundi. Bahagaritswe na pariki kuko ya sentare isubiramo imanza ya Bururi ku itegeko rya buramatari w'iyo ntara. Buramatari Frederic Niyonzima bagiriza gukora inama itemewe n'amategeko y'umugambwe ipedezwa mibanga uri muhitavugarwe n'ubutegetsi. Ababonye uko ibintu byagenze bagitabwa muri yompi bemeza ko abo bacamanza 2 bari kumwe n'abarimu benshi bari baje bava mu makomine atandukanye yagize intara ya Bururi. Kuri uyu wa mbere, nk'uko amakuru ava mu bucamanza burura vyemeza, bazindutse bumvirizwa imbere yo gusubizwa mu gasho k'igipolisi aho bafungiwe kuva kuri uyu w'Imana. Ibindi byahanye zina bakurikiranwa ko ntibiramenyekana, kiretse kwagirizwa gukora inama itemewe n'amategeko canke yo mu kinyegero. Twifuje kumenya niba vy'ukuri abo bafashwe ari abanywanyi b'umugambwe Pedezi Gamibanga, maze tubibaza Abdul Kasim atwara uwo mugambwe wacitsemo kubiri. Yabwiye ijwi rya Amerika ati, narabimenye ariko mbajije numvise ko bonyene ubwabo bivugiye ko batanyemera nk'umukuru w'umugambwe Pedezi Gamibanga, ahubwo bemera Marina Barampama. Uwo Marina Barampama avugwa ni umukenyezi yahoze ari icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu. Uruhande rwa Pedezi Gamibanga twara ntirwemewe n'ubushikanganji bw'intwara yo hagati mu gihugu busanzwe bwemerera bugaha uburenganzira bw'ukora imigambwe mu gihugu c'u Burundi. Gushika ubu ijwi rya Amerika ntiriratora Barampama kugira ngo agire ico avuze kuri abo bantu 12 bahagaritswe bitirirwa ibaba rya Pedezi Gamibanga rimwegukira. Hagataho abandi banywanyi 13 b'umugambwe Senere nabo nyane utavuganwe n'ubutegetsi bari batawe muri yompi ku munsi wa 5 w'indi buheze muri zone Biyorwa, komine Butaganzwa mu ntara ya Rurigi mu buseruko bw'u Burundi, barekuwe mu ijoro ry'umunsi wakurikiye. Indongozi za Senere zivuga ku itegeko ryo kubafata ryajyavuye mu shikanganje bw'intwara yo hagati. Umukuru wa zone Biyorwa ahejeje kubumviriza yababwiye ku icaha cabo kwari kurangura ibikorwa by'umugambwe nyuma y'amasaha yemewe n'amategeko. Mu gihe bahagaritswe igihe cy'isaha 12:33 bariko bategura indirimbo n'intambo z'umugambwe wabo bitegurira kugurura ingoro ya Senere, babwiwe ko atarikorwa na kimwe c'umugambwe cemewe nyuma y'isaha 12 z'umugoroba. Eloge Wilika neza, Nairobi, ijwi rya Amerika.
Inkambi y'impunzi iri sanje muri teritwari ya Uvira, intara ya Kivu y'Epfo, ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, irimo irakira Abarundi bakijyayo na n'ubu gusaba ubuhungiro. Ni inkuru ya mugenzi wacu Vedaste Ngabo ukoresha ijwi rya Amerika mu ntara ya Kivu y'Epfo.
Ukigera ku marembo y'iyi nkambi uhasanga hari Abarundi bakambitse hanze y'inkambi, bamwe bicaye mu gihangare gihari, abandi nabo bari guteka hanze y'igihangare mu gihe bagitegerejwe kwandika ndetse no kunyura ku musambo kugira ngo bemererwe kwinjira imbere mu rupangu rw'amanjanja ahari impunzi zemerewe ubuhungiro. Aba Barundi bari gusaba ubuhungiro bavuye mu ntara ya Cibitoki, Bubanza na Kayanza. Bavuga yuko zimwe mu mpamvu zituma bava mu gihugu cy'u Burundi zirimo guhohoterwa bakurirwa n'inzego zishinzwe umutekano ndetse n'imbonerakure. Nije imbere Violette yahunze ava mu gihugu cy'u Burundi we n'abana be 2, amaze ukwezi kumwe muri iyi nkambi y'agateganyo yasanjye.
Jewe umugabo wanjye haraje mu ijoro, abantu bambaye impuzu zirabura baramujyana, bamaze kumutwara narabyutse mu ijoro ndatabaza baramfasha gushakisha. Mu iryo joro ntabwo twigeze tumuronga, nabukeye kandi turarondeza kandi turongera turabura. Hama mbaye ngaho iminsi 2 niho bagaruka baradodora iwanjye, ndavuga ati abantu banshakira amahoro bitamo kuboroga bacaba ababanyi barabyuka baza kuntaba niyo nanje nahisemo guhunga kuko nabonye fise umutekano muke kuko uwanje bamutwaye sinzi ko hari sinzi ko yapfuye byose ntabyonze.
Ubuyobozi bwa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri iyi nkambi ya Sange buvuga yuko muri iyi nkambi harimo impunzi z'abarundi 150 barimo 50 bageze muri Kongo bahunze mu gihugu cy'u Burundi muri uku kwezi k'8 kubera impamvu z'umutekano muke. Muri aba barundi 50 bageze muri iyi nkambi muri uku kwezi k'8 harimo abavuga yuko bahunga igihugu cy'u Burundi bitewe n'uburyo bicara bafungwa kubera kudahuza ibyiyumviro n'umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Nzakirutimana Japhet n'umwe muri abo barundi bayiruka guhungira muri Sange.
Je nahuza umutekano wanje mu Kenya n'umugambwe wa CNDD-FDD hama ndavamo umugambwe wa CNDD-FDD maze kuvamwo nja muri FNL cyagiye kubamwo namwe ntotezwa cyane gose totezwa gute batuye idarapo ry'umugambwe wa CNDD-FDD maze kubamavuga kanje nayiture kora navuye mu mugambo bamaze kunturatuza nahisemo kugirana kugira umwunge na mandahunga cyo cyose abantu uko asera ubuyokingira ubuzima bwe wacu aho turi ko ubuzima bwacu nibukingiwe neza kubera turi hafi igihugu cy'u Burundi abo baduturatuza n'ubu barashobora kuza bakadusanga ahantu hafi muri Sange bakatugira ubuzima bwacu cyo cyose abantu ko bodukura ahantu bakatujana kure ye igihugu tuvamo.
Ndayishimiye Aline no kugira ngo ahunge u Burundi aze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byatewe n'uko umugabo wiwe yicaraga afungwa kubera ibyiyumviro bye bya politiki.
Nanje umugande bamutwaye kuko icyo nyine twawe Bujumbura twibukira mu kibutso kibacha musanga bacu baramutwara sinigeze nyango baramwishe sinamenye ikintu na kimwe nanje bakuraho baza kundondera kubivaye n'iby'imigambwe kuko twari mu mugambwe uyu nawe akaba muri uyu umwe twimuke mu mugambwe wabo turavuga twe nta by'imigambwe dukeneye ariko niko twoguma dukorera Imana gusa nibikunda tugenda ryo mu mugambwe uje mu mbonera kure muri documentation bacu baramutwara uko asigira imbanyi y'umwana n'abana batatu n'ubundi uko nyene niyo nahungiye no muri kirugu cya Kongo. Nshaje tuje dusaba twege nuko batwubahiriza umwese mu mugambwe arimwo akaba muri uwo mugambwe nyene kuko twese nsikabura mu mugambwe umwe nuko twotana nuko amadini amasengero ari menshi nuko n'imigambwe ingana umwese afise ishengero asengamwo nuko afise n'idini yiwiwe ari bugirende ari bubemwo n'umugambwe agende kuba mu mugambwe wiwiwe yiyumvamo apana guca bafata umuntu ngo baje kumwica muhora umugambwe.
Mumenye yuko izi mpunzi zikomeje gusaba ubuhungiro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe mu kwezi gushize kwa 7 9 ishyiramwe rya SERI ifatikanije na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari batahukanye mu gihugu cy'u Burundi ku bushake imiryango 33 igizwe n'abantu 88 yari ivuye mu nkambi yo mu Rusenda. Vedaste Ngabo ku bwijwi rya Amerika muri Sange mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Tubisange noneho tujye induta aho abarundi bo muri iyo nkambi y'impunzi iri muri Tanzania rero bakiriye nabi icyemezo cyo guhagarika ivuriro ritembera. Bavuga ko irindi vuriro nyine ryo ridatembera bazajya bajya kwivuzaho ni ukuvuga ryubatse riri kure cyane. Ni inkuru ya mugenzi wacu Fidel D'Antoine Sabimana.
Iryo vuriro ritembera Clinique Mobile mu rurimi rw'Igifaransa ryugawe itariki 2 ukwezi k'8 2019 kumvuza itamenyeshejwe. Iryo vuriro ahanini ryavura impunzi ziba mu mazone y'ikambi ari kure ayari kunkengera n'abatanzania baba mu kijiji cya Muhasha kiri mu burengero bw'ikambi ya Nduta. Abahora bafashwa n'iryo vuriro bavuga ko iryo vuriro ryari kirumara ku buzima bwabo.
Bisanzwe ko iri vuriro rizuguruka ryadufasha cyane kurabona aya mazone y'iwacu n'abazone ari kure cyane. Iri vuriro ryadufasha n'ukuri turasabye mu dutakambire mu tuvugire n'ukuri iri vuriro kubabona badugaye n'ukwebwe no mu mazone ya kure no mu 21 n'ukuri nitubona ngene tugiye kubaho kubona iri vuriro ryari ngaha badugaye ryadufasha cyane kweri ryadufasha n'ukuri turasabye mu tuvugire iri vuriro bari kumitseho n'ibadugare n'ukuri ryadufasha cyane mbere turatangaye kubona bafashe ingigo kuca bajyugara tugiye guhera kuko yarari amavuriro yandi ari kure cyane y'iyi zone.
Nubu ahagara ku munsi wa gatatu turembye tugenda hiyo mu ya 15 no kuvuga ugasanga ntituvuga ukagaruka uko no kuruha twarusha hari n'igihe n'umurwayi emwe azari hatari ukugira umunsi kane no ugasanga yarenze gose.
Abo bahora bavurirwa kuri iryo vuriro ritembera bavuga ko hafi yaho bo kwituye ari ku bitaro bya Kirindembe, ariko aho naho bakavuga ko bakira abinjijwe ibitaro gusa. Abo barundi bahungiye nduta basaba ko ibitaro byoza birakira n'abavugwa bata
ku bitaro bikuru mu bisanzwe bakira abantu barenze cyane 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 abana baca binjira ibitaro, naye abandi bose bameze nk'abagwaye naho babagwaye bisatswe naho barenze bakabona umengo yarashobora guhaguruka emwe bamurika ku bitaro bitari umwegereye ngo mpakejo agacata nta bindi buvuze baho haba ku murango haba mwijoro keshi bavura uko nyene umwana niwe cyane cyane bakunda kwibanda bakamwakira agatengera bitaro naye nabarenze cyane n'ahandi ugugendeka acata uyo mutekere parastamol imwe zibiri asataha kazoza kwivuza ku bitaro bitari umwegereye niko bagira
kino twasaba kwe nuko kwivuriro rikuru wo kwemera kuza baravura abantu bata kuko abaza kwivuza ku ivuriro bose abaca binjira ibitaro harimo nta bararembye mugabo wapfuwaga habwe imita gataha gakira cyane ko rinjo twosaba kuko iri vuriro riri mu zone ya kane ni hagati mu nkambi hari amazone ari kurusha ngabigoye iyo umuntu yanda yakaza babakwe kumwakira akamuvura icyo nje twosaba kuba bohindura bakaza barakira n'abantu kwiri bivuza bata ku ivuriro rikuru
iryo vuriro ritembe clinic mobile mu rurimi rw'igifaransa byatangujwe mu ikambi ya Nduta itariki 19 ukwezi kw'indwi 2018 inyuma yaho bugariye amavuriro abiri aho bita poste do sante ya gatanu ni ya gatatu. Iryo vuriro ritembera ryari rifise umugwi ugizwe n'abaforoma abize ivyisuku n'abize ivy'imibano. Iryo vuriro ryagenda gimuka ku mazone ari kumera inkambi ku munsi wa mbere w'indwi bagenda gukorera muri zone ya 13 village ya gatanu aho bavurira aba mu mazone ya 13 12 na 16. Ku munsi wa kabiri naho iryo vuriro ritembera ryaje gukorera muri zone ya 19 bakavura abo muri zone ya 19 20 na zone ya kabiri. Kuva ku munsi wa gatatu gushika ku munsi wa gatanu iryo vuriro ryaje gukora muri zone ya 21 rikavura abo muri zone ya 21 17 n'abatanzania ba mu kijiji ca Muhasha igice gisanzwe kibamwe abantu benshi. Muri iyo nkambi ya Nduta hasigaye amavuriro atimuka ane gusa rimwe muri zone ya mbere iyo 8 iryo muri zone ya gatandatu n'iryo muri zone ya 15 hakiyongera ko ibitaro vya Kirindembe gusa. Abajeje ubu vuzi mu nkambi ya Nduta nitwashoboye kubaronka kugira ngo bagire ico bavuze kwiyugagwa ry'iryo vuriro ritembera.
Banywanyi b'ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ijwi rya Amerika. Noneho tujye muri politiki. Abanyapolitiki b'Abarundi nabo mu mashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki bamaze iminsi bagaragaza ibitekerezo byabo ku matora yo mu 2020 azaba mu Burundi. Mu kiganiro muri Isanga cy'uyu munsi, mugenzi wacu Frederic Nkundikije yatumiye inararibonye mu bya politiki y'u Burundi President Sylvestre Ntibantunganya, wategetse u Burundi imyaka ibiri kuva mu 1994 kugera mu 1996, ubu ni senateri. Baca rero hirya no hino ibibazo nkoramutima birimo bigenda bigaragazwa n'abarundi batandukanye. President Ntibantunganya aratangira avuga ku gitekerezo cy'urugaga rwa politiki Senared rikorera hanze y'u Burundi cyo gutahuka leta y'u Burundi iramutse yemeye kuganira nabo.
Jewe mu buzima bwanje bwa politiki ndemera yuko mu bintu bimwe ibyose ariko biranga demokrasi harimo uko abenegihugu bagira uburenganzira bwo gutora. Iyo ugiye gutora rero uko nyine ibyo rivuga ibitomora nuko ugiye guhitamwo ukawufite uburenganzira ubushobozi bwo guhitamo muri byinshi canke muri benshi hagize rero ngo muri aya matora avugwa mu Burundi yegereje abagira bati natwe naho twari twavuze yuko tutazoyaza mutsoyajamwo urumva haragira ico byunguye muri demokrasi bifatiye kuri ibyo byo gutora yo kubindi imvo z'abatumye ubwabo zije no zisigura nibo bazi neza imvo n'imvano yayo batumye bageze cyo kubwiye nuko bize batuvyo matora cyo tuma haba abantu benshi bahiganwa hanyuma abarundi bakagira uburyo gutora uwo bashimye muri bo kiretse gusa bibaye ugasanga amatora ntateguwe neza ku buryo nyene abarundi bashobora kwitorera kandi uko batoye bikari byo bisohoka mu biharuro bitangwa inyuma y'uko amatora yabaye
hari abarundi batari bake bavuga ko bihweje ivyatangajwe none ni Senared eka nivyo uyo mu goronani rwarutangaza mu ntango babona ko ugoronani goroheje imvugo namwe niko muyona
erega nuko ndabikubwiye umunye politike wese arafise uburyo agira ati ndagira politike ariho abuye umunsi usanga ko numengo baradadaza hanyuma ugasanga hagize igihinduka kiba ikiborohereza cyangwa kibagora ugasanga urashobye guhindura intumbero mugabo igihambaye nuko bashobora kwemeza abakurikirana na cyane cyane abo politike y'u Burundi iraba no kuvuga bene Burundi yuko guhindura intumbero itafise izindi siguro gutaha rero bwa mbere n'uburenganzira bwabo kuko n'abarundi barafite uburenganzira gutaha mu gihugu cyabo mugabo urumva bagize ati tugiye gutaha tuje mu matora birumvikana ko hirya no hino hagira abantu bagenda bavuga ukuca kuriya kubera kuko iyo ntumbero nshasha usanga hashobora kuba abatayumva cyangwa abandi bakayumva mu bwongereza burenda bo nyene akangodongona
nkuko mubizi Gorunandi ngo yarasabye ko hoba eka ibintu bimeze nk'ibiganiro leta yubaha ibiganiro ariko mu nyishu leta y'u Burundi yatanze yavuze ko abarundi nkuko mubivuze ari abarundi nk'abandi bashobora gutahuka igihe bashakiye ariko idateganya kugira ibiganiro iyo nyishu ya leta y'uyumwa yakiriye gute
biva ku kugende umuntu abona kuganira buriya iyo mugiye guhiganwa ubwa mbere wo guhiganwa ni kuganira uganira mufise uwo mugira muti cyo tuvuga byose ubuzocurubanza ni naka aho naho ubucurubanza so wundi ni babarundi bo bene gihugu mugabo kandi iyo giye guhiganwa ni nkenegwa yuko muhiganwa mufashwe kumwe buriya imigwi ibiri igiye guhiganwa ku kibuga cy'umupira ni ngombwa ko haba amabwirizwa bagenda bakurikiza iyo ushaka ko bahiganwa neza rero ayo mabwirizwa abari mabwirizwa yashinzwe atakuraba nkunzi hanyuma kandi iyo ushatse kumuhiganwa haba hari kandi n'abahagararira uwo mupira kandi bakaba batagize aho begamiye cyo kirakenewe iyo ugiye guhiganwa kandi ni ngombwa yuko umwe atoshiramwo uburyo burengeye urazi ugundi havuga mu by'amatora urabona ngiye mu bihugu by'iwanyu ngizo za Amerika murandazuba no mu Faransa usanga hari ibyo bagenda bavuga bati ego umuntu azokoresha uburyo mugabo azokoreka niyo bwavuye kandi hariho uburyo adashobora kurenza urumva rero hariho amabwirizwa hariho amategeko abagenga amatora asimbutse ugushiraho abagenda bahagarira ayo matora muri wa mugwi wigenga ujeje gutegura amatora haba ku rwego rw'igihugu haba ku rwego rw'intara haba ku rwego rw'amakomine ugasanga rero ndabonye nabo bantu barimwo batizo kuba ari abantu bavuye mu mice yose nari ngiye kuvuga ngo ihumuriza abagikadwa bose ikabizeza yuko amahiganwa azoba kurunganwe
hari abantu bavuga ko mu iki gihe bihweje imvugo ya leta y'u Burundi ikaba kihweza n'imvugo y'urunani Senared eka n'abandi banyapolitike babona ko impande zose zataye umwanya haheze imyaka 4 imvugo nk'iyo itari bwaboneke namwe mura ko bashora kuba barataye mwanya
reka tureke kuza twaduterana amajambo kuko kenshi yarabusanga ndavuga gutyo bataraje neza icatumye wafashe ngingo bayifata birashora kuva nuko abo bantu bafashe ngingo bari siguye mugabo kandi jembora bonumengo muri politiki y'u Burundi hari abantu bafise ururimi rworoherwa iyo ruvuga abandi mugabo nturabe nabo ico bariko barakora naho muri senarede urazi ko hariho abavuga gutyo mu minsi heze bakavuga bati umuntu wese yahora ngaha agiye ibujumbura agiye hehe abari muhemu mugabo ngira ngo ubu barabona yuko atari ibyo kuri ubu ko ari bo babigize ariko jewe saho nshira ikibazo ndagishira ahubwo kukugene abarundi bo bene kino gihugu cacu natwebwe turimwe twe tugira politiki botegera neza ingene amatora yegereje ari amatora atizo kwiyumvirwa neza agategurwa neza kuko n'amatora azotuma u Burundi butera intambwe ugiye kuraba iyo bwavuye aho bugeze niyo utezwa kuja ndakunda kubisigura nejo bundi narabisiguye cyo ko ndabyumva ugiye kuraba abantu bari hejuru mu nzego z'igihugu abari hejuru mu nzego z'imigambwe abari hejuru mu nzego z'amashyirahamwe avuga yuko adaharanira ibibanza bya politike abari hejuru no mu mwuga wo kumenyesha amakuru ahatari hake abari hejuru mu bashengero hejuru mu bintu byinshi na kino gihugu usanga ari abantu bafite imyaka iri niburiburi yegereje imyaka 50
bakiri bato cyane yego
bakiri bato wagenda ukaraba ugasanga n'abantu batanguye kujya muri ibyo bintu mu myaka y'igihumbi kimwe na 90 mbere genda kwenda gutangurira mu mwaka w'igihumbi kimwe na 1987 utusanga rero ari abantu baciye mu nzira zaranzwe na za ngorane y'ugucacamwo muri iriya myaka rero ugasanga arashobora kuba no muri bo abafise uruhara muri ya byagoranye muri iya myaka haba iz'inteka n'imarangara haba ibyabaye mu myaka y'igihumbi kimwe na 1991 1992 asimbuza ibyabaye 1993 aho perezida Mikiro Dada yagandagurwa hamwe na bamwe bari bafatanije ukaraba ubwicanyi bwakurikiye ukaraba intambara yakurikiye ugasanga rero abo muri izo nzego nakubwiye haba mu nzego z'igihugu haba mu migambwe haba mu mashyirahamwe yanaya hirya no hino ugasanga nibo bari hejuru mugo wamanuka hasi rero ugasanga ubu uhatanguye kuja ahabona ugwaruka bamwe baruvuze rero ugwaruka atana kimwe je mvuze nongire nsubiremo atana kimwe usanga gwagirizwa cyangwa gwiyagiriza muri vyabaye muri iyo myaka
ari naco gituma abantu bakwiye kureka kuvuga mu kivunga
ntakuvuga mu kivunga cyo bituma je mvuga ni aya matora arabayategura arabazoyajamwo ari n'abarundi na bene burundi cyane cyane bategezwa kubona rero ico gihe u Burundi bugezemwo abo nkubwiye umwana w'imyaka 18 nako si umwana adatura kuko ntibazotora yavutse ryari yavutse mu 2002 umwaka umwe inyuma y'amasezerano y'Arusha
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara babandanya kumviriza radio nk'ijwi rya Amerika turi kumwe na Enoch mwiriwe neza yego meye duga ku ijambo rero mubaze ikibazo ni mwamufise ikibazo canke icyumviro turi kumwe na Perezida Sylvestre Ntibantunganya yahoze yarongoye i Burundi tukaba turiko tuvuga cyane cyane ku bishikirizwa n'abanyapolitiki batandukanye duga ku ijambo
yego reka ndamwambe kwanza mutumire hama ibindi bigiye ko direct
yego
narebe yavuye mu Burundi muri 2015 urengo bahunze ariko rero no muzi bakeneye gutaha kandi mu gutaha kwabo bakeneye kujya mu matora bakeneye gutsinda eti badotsinda gute hari abatangiye gutegura amatora de 2015 gushika no muti muri 2019 hose narebe izo kwerekana imigambi yayo icyo ni cya mbere cya kabiri icyatumye bahunga eske icyo bacarahe uno munsi baba baje mu Burundi gukina politiki kugira ngo batsinde amatora gusa cyangwa baze baje gukemura ibibazo byoba byaratumye bahunga kuko nyinda hari abantu muri bo bagirizwa ibyaha bya 2015 ko bazaba baje bemeye gushika bashikira ubutungane kugira ngo ubutungane bukora kandi kago nizo zari ibibazo byanjye. Murakoze.
Murakoze Enock. Turi kumwe n'umushinga na Perezida Sylvestre Ntibantunganya. Ibibazo mubajije n'ibibazo byo kwishyurwa cyane cyane nuhurikiye munani senarede, ariko turaza kumuha akanya agire icyo abivuze ko naho ibyo bibazo bitamuraba cyane rwose. Imbere yaho ariko reka tubanze duhe ijambo Ndikumana. Mwiriwe Ndikumana, muri hega Ndikumana?
Ya, mwiriwe kwa Nsenda Mahoro.
Duga ku ijambo ikibazo cy'umviro.
Ijambo ni kogere ndumva umutumire wa senarede atabaye hafi.
Yego.
Nibwo nari kubaza ibibazo birebire mbwa n'ubundi sinova ku murongo atasumbuze ku byerekeye ibiri hano mu gihugu cy'u Burundi.
Yego.
Turamaze kubona neza yuko nk'umugambo umaze iminsi uri ngaha mu gihugu, umugambo wa senewe urongowe na Gatogwasa, turamaze kubona itotezwa ryawo, barafungwa bamwe, abandi bakicwa, abo n'abasanzwe bari mu gihugu. Mbe abo basenarede bo bari hariya bazi ko baje guhindura iki muri politiki y'u Burundi. Senarede imaze imyaka irenga ine, ingana kuri ine, iri inyuma y'igihugu. Ubu nyine mu mwaka umwe bipfuje kuza kugira ngo bahe tubuhindura mu gihugu, barabona neza ko bizaborohera. Cyo cyane cyane cyo cyo cyanje.
Murakoze Ndikumana. N'ubundi n'ikibazo Ndikumana baje n'ikibazo cyo kwishyura Senarede, ariko nkuko twabivuze mu ntango twatumiye umuntu yanonosoye politike mu Burundi ayizi cyane rwose, bivuga rero ko ashobora kugira icyo avuze kuri ibyo bibazo bishikijwe n'abashinzwe ntahe Enock na Ndikumana. Reka tumuhe ijambo Perezida Ntibantunganya.
Murakoze kandi nawe wayivuze ibibazo byinshi babajije. Iyo haba nyine muri izo ndongozi za Senarede urimwo akabyishyura tukabyumva, mugabo hari ikintu tutavuze reka buriya. Mbese Senarede ubu ni iki, ninde ugiye kuraba koko nk'uko abantu babivuze, uko yatanguye naho igeze ubu? Urazi yuko mu myaka iheze habaye ingorane nyinshi zatumye mbere bagenda bacanamwo ibintu mwagiye munashikiriza mu kumenyesha amakuru. Aha rero kuri ubu byari kuba byiza mbere amenye neza ati mbega aho bavuga ko bazotaha ni bande. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri, mbe barashobora gutsinda ibyo ni ukubirekera abenegihugu, kuko ijambo rya nyuma ni iry'Abarundi. Nibabashima bazobatora, nibashobora kwiyandikisha kugira ngo bazokwitoze. Batabashimye naho bazokwemera ibyateguwe neza aho intahe yagiye. Hanyuma uwayabaje ati byabatumye bahu bagenda byaraheze, ibyo ni ukubibaza n'ukuri tunaza kubishurira. Cyo kimwe n'uyu avuga ati bazohindura iki, bizoborohera. Buriya umunyapolitike benshi abanza kwibagira, umunyapolitike arashobora gufata ingingo abona iti iyi ni izomfasha kugira ngo nshike kuco nemereye Abarundi. Ntuzoze rero ugira ngo kuko uriya yagize kuko ngo nanje niko ndiza kugira. Urashobora gusanga kubera ibihe mugezemwo intumbero ingendo igezwe ko ari icangiriya ukabiyufata.
Turabasuhuje bakunzi banywanye ibijwi rya Amerika. Dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda. Mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogeza. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira: akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Uko gatangazo rero kaje nyuma y'ikiganiro cya President Sylvestre Ntibantunganya, niwe wari umutumirwa mu kiganiro muri Isanga cy'uyu munsi. Ikiganiro mushobora gusanga ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com. Maze ronda bashimiye cyane, mugira umugoroba mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.